Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Turi kwa gatandatu ni igenekerezo rya 15 Ruhesha umwaka wa 2024 inshuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Inzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni rya sango rya makuru mu kirundi nayo akabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Hari umudereva akora akazi ko kunguruza abantu ku ipikipiki yarayitabye Imana ku mutumba wa Gitaba ni muri komine n'intara ya Rutana. Amakuru ava ngaho muri iyo ntara akaba tumenyesha ko yarashwe na bagenzi we basangiye akazi. Ibice birenga 70% kw'ijana by'abarundi bafungura nabi nayo ibice 40% by'abana bakaba babangamiwe n'indwara ziturutse ku gufungura nabi. Ijo nibishikirizwa na Faustin Ndikumana arongo yishira hamwe Parsem ni mu gihe kugenekerezo rya 15 Ruheshi amakungu ahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu hariwe kugwanya gufungura nabi. Nayo mu kiganiro ku isoko cuno munsi tuza kugaruka ku majambo aherutse gushikirizwa n'umushikiranganje w'ubutungane ku banyagihugu bategerezwa kurekurwa n'inzego z'ubutungane ariko bakaba bagumijwe mu nyororo. Aya n'ayandi ni mu kanya kwari guca ku masonga ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha n'ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ana makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano aho ugendesha ipikipiki akora akazi ko kunguruza abantu yarayitabye Imana inyuma yaho arasiwe na bagenzi we ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Ibyo bikaba byabereye ku mutumba Gitaba ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Ayo makuru akatumenyesha ko yahamagawe n'umuntu yiyise umukiriya kuri uno wa kane nk'igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Ana makuru akabandanya avuga ko nyakwigendera yitabye Imana kuri uno wa gatanu ku bitaro by'Ikibuye mu ntara ya Gitega aho yari yajanywe kuvurizwa. Kuri ibyo bitaro naho bakaba bari bahisemwo kumurungika kwivuza mu gisagara ca Bujumbura aho yacikanye kiri mu nzira muri Ruseha niha abantu bane bikekwa muri ubwo bubisha baramaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Tubandanye nayo twabateguriye kwigenekerezo rya 15 Ruheshi n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya inzara. Uwo munsi ukaba ushitse mu gihe abarundi barenga ibice 70% bafungura nabi canke ntihagire n'ico baronka. Ibyo nibishikirizwa na Faustin Ndikumana arongo ishirahamwe Parsem aho avuga ko n'ivyahuha bishobora guhubuka uravye ibihe bidasanzwe igihugu kirimwo aho ubukene bwugarije abarundi mu bisata vyose. Tega amatwi Faustin Ndikumana arongoye Parsem.
Uravye umwimbu kwa rusanzwe umizi wa rusanzwe ari umwimbu utagishoboye gukwira neza igihugu. Uravye ivyimburwa vyinshi ivyo bintu by'ibitoki ibintu byasubiye inyuma ijumu ivyo by'ibiraya ivyo by'ibiciro byari bigeze ko kubera umwimbu wabo wagiye ugaragara ugabanuka ugasanga byatewe n'indwara ntishoboye kuvugwa hakiri kare ndetse ugasanga bimwe byaranaheza nk'amateke bitagishobora kuboneka bya bita retibercule. Tukaba twari twaragiye muri uwo mwimbu ngo w'ibigori bakavuga ko umwimbu mu mwaka uheze umwaka wari wagenze neza mbwa kugenda neza naho nyene ata statistike zikwereka abarundi ingene bafungura ibyo bakeneye mu mwaka ugaca uraba n'umwimbu warose ntushobora kugenda kuvuga ngo narose umwimbu w'umurengera ngo si reproduction. Nicyo gituma twamaze ariko turihenda tumaze kwihenda kenshi mu bushikiranganji burimi n'ubworozi babiduhenda ko mu myaka iheze basanga barihenze. N'ubu ntawe ushobora kwemanga ngo umwimbu warabaye umurengera mu gihe ata statistike zerekana ibyo abarundi bakeneye ku mwaka nibyo ushobora kuva hanze ubwira gisahirize kandi undi urahoho n'uwo mwimbu w'ibigori muri azere byagenze umwimbu abanyagihugu atashoboye kwikorako neza ngo bashobore kuwugurisha bica muri cya kigo anagesa none ingaruka ntizabaye neza kandi byaragaragaye. uwo mwimbo rero twagira tubwire abategetsi bo muri leta umwimbo utagiye mu cyo bita chaîne de valeur ujya mwimbo wimbuwe utagiye muri chaîne de valeur guje ku isoko sirikire ube transformé bashobora kuhingura bahingure mwibi na biriya ngo usirikire utembere uwo mwimbo mu by'ubutuzi twe tubizi ubaye impamvu harabaye agahombo.
Inzamba
mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi tuza kugaruka ku majambo aherutse gushekerizwa n'umushinganganje w'ubutungane ku banyagihugu bagumijwe mu munyororo hadakurikijwe amategeko ku isoko mu gishekerizwa na Emile Nibasumba.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Umushikiranganji w'ubutungane avuga ko atabanyagihugu bapfunzwe hadakurikijwe amategeko. Kubwiwe benshi mu bavugwa usanga barejejwe ariko hakabamwo ukunguruza urubanza. Izo nsiguro zikaba ziteye isoni kubwabiza amategeko. Nivyo dushimikirako mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 15 ruheshi mu 2024 mushikirizwa na Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze. Inyuma yo kugendera amabohero atandukanye mu gihugu cy'u Burundi, abashinga amateka batumye ku mushikiranganje w'ubutungane kuwa 5 ruheshi muri uwo mwaka w'2024. Umushinga amateka Gaston Sindimwo yamubajije ikibazo kijanye n'abanyagihugu bejejwe n'ubutungane ariko bakivundiye mu mabohero.
Mu vyo ma recommandation bagize, abo recommandation bagumye basaba yuko abantu bazo wakwije icakane cy'umunyororo ko twosaba umukuru w'igihugu kugira ngo azore abarekura hamwe n'abandi bafite ibyaha bitobito. Mugabo tuvusomye raporo hariho abantu baciriwe imanza kandi bakezwa na apeli yabaye cyane cyane nk'abagize bafashwe 2015 barezwa. Uno munsi twegwe abashinga amateka tujejwe kuvugira abene gihugu, none abo bene gihugu bejejwe atacaki kuri bo twokora iki uno munsi?
Umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona yamwishyuye ko benshi muri bo urubanza rwabo ruba rwarungurujwe.
Hariho abantu bashobora kuvuga ngo umuntu yarejejwe, yejejwe na sentare ya mbere bakaca bibaza ngo byaheze, siko amategeko ameze. Iyo novuga ko ari principe iri poze, umuntu yejejwe na sentare ya mbere mumenye yuko umuntu akurikiranwa ku icaha aburana n'umushikiriza manza. Nukuvuga we warashobora kushima ingingo mugabo umushikiriza manza umuburanyi wiwe ntashima ingingo agafite ububasha bwo kunguruza. Amategeko rero hari ingingo y'amategeko ivuga yuko iyo yunguruje uwo muntu ntacare kugwa, ariko benshi bahagarara kuri principe ati sentare yamurekuye nacata suko bimeze. Rero nk'aba bejejwe nimba harabaye urubanza ruri rwaheze atanumwe acunguruje, ivyo rero nk'abo makamu yavuze tuje dufashanya akaboneka umuco ibintu bikagenda neza.
Umushingwa manza Jean Claude Ntigurumusi ajejwe igisata cy'ubutungane mwishira hamwe akati Burundi abona ko ivyo umushikiranganje yashikirije binyuranye n'amategeko.
Wumbirije ibivugwa n'umushikiranganje ajejwe ubutungane aho yari karishura abashinga amateka akemeza yuko iyo umunyororo yejejwe kucyaha ariko umushikiriza manza akunguruza urubanza ko uwo yari yejejwe n'icyaha abandanya apfungwa, twebwe tubona yuko ibintu biza bivuguruza amategeko mu Burundi, cyane cyane itegeko ryo mu 2018 risubiramwo ingene imanza z'ibyaha zitohozwa zikaburanishwa mu Burundi. Aha twavuga rero ingingo ya 262 y'icyo gitabo cy'amategeko nyene aho ivuga yuko iyo umucamanza amaze guca urubanza akeza gukurikiranwa ku cyaha ubwo nyene aca yidegenza naho umushikiriza amanza yokunguruza urwo rubanza. Ibyo rero ni ibintu bifasha kugira ngo agateka k'abantu kubahirizwe kandi bikatuma aruko umushikiriza amanza atabandanya hohotera uwariko arakurikiranwa ku cyaha kubera ingufu kumbure abamufiseko. Iyo ngingo ya 262 Burundi bwashize mu gitabo cy'amategeko turayisanga mbere no mu no mungingo da declaration universite de droit de Rome na masezerano mpuzamakungu bereza gatya akazi na muntu mungingo yayo icyenda ndeka mbere bigira no mu masezerano ya Buraya bereza gatya akazi na muntu ahivuga yuko umuntu iyo yamaze kwezwa kucaha aca ava mu munyororo akaburana naho umushikiriza manda yo kunguruza akaburana yidegembya gushika urubanza ruzobe ntabanduka ingingo rero no yishimikira ko kubera ko iza iha uburenganzira ukwikanwa kucaha ikamuha agateka kiwe ikamukingira no ku mabi ashobora gukoreshwa cyane cyane n'umushikiriza manda mu gihe ariko ashaka kumugumiza mu munyororo kubera izindi mvo nko muri iki gihugu cyacu murabona ko ibya politiki ari byo usanga bipfunga abantu muri ubwo buryo ugasanga rero umushikiriza manda aguma yunguruza urubanza kugira agumize mu munyororo uwo muntu kandi ataba ibintu bifadika yofatirako cyane cyane ugasanga abikora kugira ngo ahane uwo muntu kubera ko yoba kumbure atavuga rumwe n'ubutegetsi babuhari aha mbere twagomba gushimikira kwerekana ko umushikiranganje w'ubutungane ibyo avuga bitisunze amategeko kandi mbere asa n'uri ko arayobya abacamanza cyanke abashikiriza amanza kugira ngo babandanye bapfungira abantu busa ariwe yarategerejwe gukingira amategeko aha mbere turafite uburorero bwinshi dukunda kuvuga twe muri akati Burundi turavuga twaruka gusohora mbere n'urwandiko kwerekeye Bizimana Pierre afungiwe mu rero rya Gitega yejejwe n'ubutungane yahejeje umunyororo wiwe mu 2017 mwegeka ko ikindi cyaha naco agihereza umunyororo mu 2020 mugabo uno munsi abandanya apfunzwe bega coco ico umushikiranganje gitanga insiguri ni ibintu rero bigaragara yuko ari ibintu byo guhana cyangwa gushaka gukorera ikibi abantu babona yuko menga ntibavuga rumwe na leta mugabo rero birababaje kubona umushikiranganje w'ubutungane ahagarara akaba ari we asa n'uriko arakingira abakora amakosa mu bijyanye no gufungira abantu busa hanyuma leta arimo nayo gacumenga ivuga nk'uko ari leta ikingira gato y'akazi na muntu mugabo ravyo bakora n'ivyo bavuga bikaba bitandukanye cyane
abashinga mateka bavuga ko amwamwe mu mabohero ari mu Burundi usanga arimo hafi incuru 9 igitigiri cy'abanyororo yategerezwa kwakira mu cegeranyo co mu mpera z'umwaka uheze umugambi IDHB ukaba washize ahabona urutonde rw'abanyagihugu 22 bagipfunzwe kandi sentare zarabarekuye abarongoye uwo mugambi bakaba bavuze ko hari nabandi banyagihugu bakivundiye mu mvuto kandi barejejwe na sentare ariko batashimye ko amazina yabo yandikwa muri icyo cegeranyo aha akabari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyuno munsi turabashimiye mwese mwaduteza biri mwari kumwe na Emile Nibasumba naho buta
cyari ikiganiro ku isoko
mbere y'ubusozera ano makuru dukurikire ibyanditswe n'inyamakuru bitandukanye ku Burundi mukaba mushikirizwa na Edi Claude nini na hazwe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
ndabahaye ikaze mwebwe mwese murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwi ikimenyesha makuru iwacu canditse kwibo ibura ry'umuyaga nkuba rirangwa mu Burundi rigatuma amahinguriro akoraho mba mu bikorwa byo kugurura icese bikorwa byo guhayanisha ibidandazwa bikoregwa mu Burundi by'uno mwaka w'2024 Mugisagara cha Bujumbura umushikiranganje w'ubudandaji kunguruza abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi Marie Chantal Nijimbere yaremeje ko ibura ry'umuyaga nkuba ari ntambamye inyamukuru ku iterambere ry'amahinguriro akorera mu gihugu iyindi ingorane ivugwa nuko atamazu y'ububiko ahari kugira ngo ibyahinguwe bibikwe neza banye na mahinguriro nabo bavuga ko bakora bahomba kuko iyo umuyaga nkuba wabuze bikora kugitoro camazutu iyo cabonetse kuko naco nyene cabuze umwe muri abo avuga ko akoresha amaritiro ya mazutu amajana 5 ayo nayo agakora amasaha 8 gusa tubandanye na SOS Media canditse kugwego rujejwe kugenzura imenyesha makuru sense kikibaza nimba koko urwo gwego rukora neza ivyo rujejwe canke ko rujejwe kuburabuza ibimenyesha makuru na maradio kibivuga cisunze ko ugo gwego gwabujije amaradio ane yigenga kugira urunani mu gihe ayo maradio yashaka kugira ica cikirije kubijanye n'itegeko rishasha rigenga umwuga wo kumenyesha makuru. Ikindi gifatira ko ni gasopo ugo gwego gwahaye kimenyesha makuru ku nkuru gikora ibuzwa rya radio bonesha gusubira kuvuza kiganiro cyari cyaravuze ubwo nani kwa maradio ariyo bonesha FM hadi sanganiro hema FM hamwe na shima FM kwankiwe rubwiwe ko hataragira ko hagira ikivugwa kuri iryo tegeko rishasha. Ibyo ngo bikerekana ko urwego sense rutahari kugira ngo rutunganirize amaradio n'imesha makuru ahubwo ngo n'igikoresho cya leta gitumwa kubiburabuza. Amakuru yanditswe n'imesha makuru kuri radio y'Inzamba tuyabandanye na UBM News canditse kubyashikirijwe na Federico bamvuga inyumvira umunyepolitiki atavuga rumwe na leta avuga ko Barcito ndayishimiye arongo igihugu cy'u Burundi yarakwiye gutanga imihoho abivuze inyuma y'imvugo yita gashinyaguro Barcito yakoresheje aho yavugiye mu ntara ya Gitega ko umwimbo wabaye mwinshi kw'abarundi batazowurya ngo bawumare. Kwa Federico bamvuga inyumvira inyuma hafi y'imyaka 20 CNDD-FDD iri ku butegetsi waranzwe no kunyonora gusa ucamanza nago ngo busana ubwariye jondama Burundi eko imbere yo gusozera ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru cyanditswe kwibura y'ibinyobwa vya Blarudi naho leta yaheruka kuduza ibiciro byavyo kuva mu ntango z'uku kwezi kwa gatandatu kuva mu kwezi kwa kane abihereza ibyo binyobwa basigaye babirondera nk'uburondera umuzi wibuye abidoga saba byihereza gusa nabanyene ububare niko kuko kuko babura ico bacuruza ngo ntivyumvikana rero igituma bibura kandi umwimbo wabyo wariyongereye kuva mu myaka 5 iheze. Ikinyonga cha Muster cavuye ku mahektolitiro 6,677 ku mwaka kija ku mahektolitiro umuliyoni. Primusi nayo yavuye ku mahektolitiro umuliyoni 3,300 ija ku mahektolitiro umuliyoni umwe n'ibihumbi 600. Nikuri iyo nkuru ivuga kwibura ry'ibinyobwa bya Blarudi tugarukije kwa makuru yanditswe n'imesha makuru muri nondwi mwari kumwe na Eddie Claude Nazwe abanda bifurije kuranigwa aho muherereye hose naho kwa gatandatu za kuri radio Inzamba agateka kawo.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba.
Ninunga aducwe duso zera mno makuru, nga mashimi mwe mwese mga duteze yo mina umutaha.